Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya mukirundi na mukinyarwanda. Muri beneza nchuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki 24 y'ukwezi kumunani mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Unikije. Nuko rero mu bimenyereye n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kuva ku igenekezo rya 41 gushika ku igenekezo rya 45 ku kwezi kumunani ishirahamwe ya JAP Africaine Association pour une jeunesse africaine progressiste ishirahamwe mparanira majambere y'urwaruka rwa Afrika ryatunganije ihuriro rya mbere y'urwaruka rwo mu ntara ya Afrika ku mugabane wa Afrika ibujumbura mu Burundi. Ivyo bikorwa bizorangira icese je ku munsi wa 5 igenekezo rya 45 ku kwezi kumunani. Uyu munsi ku wa kane naho urwaruka rwose rwitavye ivyo bikorwa rukaba rwagize urugendo mu ntara z'u Burundi zitandukanye. Umwe mu migambi nyamukuru ryo shira hamwe no gushira mu ngiro iterambere rirama mu mugabane wose wa Afrika hamwe no gukura Afrika mu mugabane w'ibihugu bikenye imbere y'umwaka wa 2030. Mu rwaruka rero rwavuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika harimo batatu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Uruhara muri ibyo bikorwa rwaruka rwavuye mu Rwanda rurahambaye cyane kuko hari amakuru yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza avuga ko abasirikare b'u Rwanda batitavye inkino zihava zitangura uyu munsi mu Burundi zihuza inzego za gisirikare zo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'umuseruko bari batumiwemo. Ishirahamwe ya JAP kandi rero yafise umugambi wo kurarika urwaruka kugira ngo rwijijukire gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika rutorere inyishu amatati biciye umwumvikano rutsimbataze intwaro rusangi rwubahirize agateka kazi na muntu rwubahirize ubwigenge mu gushikiriza ivyumviro rushinge ikigega kijejwe kuziganiriza urwaruka rutere akamo abategetsi kabasaba guha urwaruka kibanza mu nzego zijejwe gufata ingingo ongere kandi rwige kwigwanaho mu kurondera akazi. Mbega imigambi yapfunditswe muri ryo koraniro ni yihe? Mbega urwaruka 350 ruvuye mu bihugu bishika 28 ruvuga rumwe kuri iyo migambi yose ishirahamwe ya JAP rifise. Imigambi nyamukuru urwo rwaruka rwumvikanye ko hariyo ikwiye gushirwa ku rutonde rw'ibintu bizorangurwa vuba ni yihe? Kamo motera urwaruka nakahe? Uyu munsi rero twatumiye umukuru w'ishyirahamwe JAP Eric Nsengimana murabarira hamwe na babiri mu rwaruka rwitavye iryo koraniro. Muriwe neza Eric Nsengimana.
Muriwe neza.
Murakomeye?
Turakomeye.
Ego tubanje kubakeza cyane rwose ku bikorwa bihambaye cyane rwose mwakoze kuba mwarashoboye gukoranya urwaruka rushika 350 ruvuye mihugu bitandukanye 28 ico ni igikorwa gihambaye cyane rwose cyane cyane ko imigambi muriko murashimbe imbere mu rwaruka ari imigambi urwaruka rwose gukwisi rwariyo kwiye gushimbe imbere turabakeje rero.
Murakoze cyane.
Ego mitwatumye kandi na Eveline Batamuriza ajejwe amabanga ya komisere mu gisagara mu gisata cy'iryo shirahamwe rijejwe umubano n'imico. Mwiriwe neza Eveline.
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Ego namwe.
Turaho turakomeye. Turi kumwe kandi na Emmanuel Bikorimana umwe mu rwaruka rwavuye mu Rwanda rwitavye ibyo bikorwa. Mwiriwe neza Emmanuel.
Yego muraho n'amahoro.
Murakomeye?
Yego cyane.
Yego mereka dutangure rero ko mushya nta Eric Nsengimana tubwire ku byerekeye ryo koraniro gushika ubu ririko rigenda neza mushya nta Eric Nsengimana.
Yego gushika ubu turabyishimira kuko ibyo twasize ku rutonde byose twashoboye kubyigisha hanyuma n'urwaruka rukaba rwari runyotewe kuja hamwe ndetse urwaruka rukaba rwarashimye cyane icyumviro cyo gukoranira hamwe mu Burundi kugira ngo dushobore kwifatira ingingo cyangwa umwanzuro nk'urwaruka nyine muri Afurika. Bose bavuze ruti iki cyari gikenewe cyane kandi ati n'ibintu tutegerezwa kubandanya. Barabyishimira natwe turabyishimira kandi biriko bigenda neza ibyo twasize imbere byose twashoboye kwiga ibyasizwe ku rutonde byose hama dutangira ibyiyumviro n'urwaruka rwavuye mu mpande zitandukanye.
Izo mpande zitandukanye yoba ari Afurika yo mu burengero Afurika mu buseruko yo hagati ibindi bihugu byo muri Afurika byagize uruhara reka byitavye iryo koraniro nibi urwaruka rwavuye mu bindi bihugu byo muri Afrika turetse Afrika yo hagati
cyane bara ibihugu byashoboye kwitaba rino huriro no ni byinshi cyane ku buryo twarose abo muri Chad, Cameroon, Maroc, twarona abo muri Seychelles, twarona abo mu Rwanda nk'uko mubona umwari ku murongo, twarona abo muri Gambi, twarona abo muri Zanzibar, twarona abo muri Cameroon, twarona abo muri Kenya, nuko uvuga ko n'abandi benshi bashoboye kwitaba ariko nukupuka ko bavuye mu mihingo itandukanye y'ibihugu bya Afrika, Afrika de l'Est, Uganda n'ihiri,
Misiri yo yaraje, Maroc n'ihiri
n'ihiri, nabo bose bagiye baza, bose baje kwifatanya nacu.
Hari ibihugu bya ntari nk'abavuye mu Misiri canke muri Maroc n'ahandi?
Yego, mu Misiri ntabashoboye gushika barabuze uburyo ariko abo muri Maroc baraje.
Ikome namwe mushyana he Emmanuel Bikorimana mutubwire ikintu co ba carabashize kunyota muri ivyo bikorwa ikintu mwashimye cyane gose niki?
Pardon, mwansubira mu gatose.
Ego niko ndababaza ikintu mwashimye cyane gose muri iyo koraniro ibintu mubona byashitse ku mutima nibi?
Ya na nakozwe ku mutima no kubona abajene b'u Rwanda batandukanye abaje pando abajene ba Afrika bahuriye ahantu hamwe bari kuganira ku cyateza imbere umugabane wabo. Icyo kintu cyankoze ku mutima kwisanga muri iyo konferanse y'urwaruka rutandukanye rwavuye muri Afrika, yankoze ku mutima cyane.
Madame Eveline Batamuriza, ikintu mwibaza ko mu byo mwayaze byose ibintu byoja ku rutonde rwa mbere kugira ngo abari byo urwaruka rwo muri Afrika ikanahandi hose rushira imbere bishigwe mu ngiro maguru mashani nk'ibi?
Kino twiyumvira ko co dufasha nka twebwe urwaruka rwo muri Afrika turabiye hamwe ingorane urwaruka rufise. Ikintu ca mbere co dufasha ni uko twokwama turi hamwe twese tukaronka opportunite yo kuba hamwe nk'uko Jape yarayibikoze.
Mushana Eric Nsengimana, irindi koraniro nk'iryo ritegekanijwe ryari rizobera hehe?
Ego murakoze cyane. Ikoraniro ntibarahita kuvuga aho rizobera, ni ukuvuga batoritangaza ejo icese tumaze gutangaza vyose ivyo twumvikanyeko ejo batandatu by'Ubujumbura niho tuzotangazaho ikoraniro rizosubira kubera mu mwaka rizosubira kubera ko n'igihugu rizobera ko ubu ntituramenya aho rizobera kubera ko muze bafite bavuze ko batobitangaje ejo ntibaraheta rero kubitangaza.
Ibintu nka byinshi biramaze kuganirwa ko eka ejo no gusozera, murashaka kutubwira ibintu bitekanijwe ejo ku munsi wa gatanu?
Ejo tuzorabira hamwe mu ncamake ivyo twashoboye kubonera hamwe ingorane ziri hanze ya Afrika, hanyuma kandi dushobore kubonera hamwe n'ico kogwa muri kino kiringo kugira ngo dukore Afrika ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Jean de Dieu. Jean de Dieu, mwiriwe neza?
Mwiriwe na mahoro.
Na mahoro. Jean de Dieu, izina ry'ikirundi mwitwa nde?
Nitwa Niyonkuru.
Niyonkuru, muri hehe?
Turi no muri komine Muhuta.
Komine Muhuta, murafise ikibazo?
Ni muri Rumonge.
Yego, me murafise ikibazo? Ndahazi. Urafise ikibazo, urafise icyumviro?
Yego, ndashaka kubaza uwo mutumire wa Eric.
Yego.
Ibihugu kuko baga amajeje 5 ryo bako batumiye amajeje 5, nashaka kubaza ko tuzi muri Afrika ari ibihugu byinshi ko ibihugu byose byaba byaratumiwe.
Murakoze. Murafite ikindi kibazo?
Oye, yego, ikibazo cyane cyane cyo.
Murakoze Jean de Dieu. Reka tumwe ijambo umushyanahe Eric Nsengimana. Ibihugu byashitse n'28 ariko Jean de Dieu ashaka kumenya niba mwari mwatumiye bose kuko ibihugu byo muri Afrika biraruta ngaho.
Ego twatumiye abarwaruka rungana na 50 ruvuye mu mihingo itandukanye ya Afrika, twatumiye bose. Ariko nk'uko mubizi umuhini mushasha utera amabara ariko twe turishimira cyane kuba tubikoze ubwa mbere tukaba nk'abashobora kwitaba ibyo byiyumviro bangana uko biri yihishe kandi bakaza rero twari twatumiye bose ariko nk'uko mubizi bose bashoboye kuronka uburyo kugira bashobore kuza ariko tukizera ko mu nama ikurikira ibihugu byose bizaba byitabye murazi ko ubwa mbere ugitangura rero n'abavuga bati bibazafata ari ibyo ariko ubu bo barabibonye ko aribyo kandi babyishimira cyane rwose ngira ngo bari ku murongo bamwe muraza kubibaza niko babisanze
yego mereka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kubona Gedeon Gedeon mwiriwe neza
amara amahoro
amahoro muri hehe Gedeon
jewe ndi mu ntara ya Cibitoke
izina ry'ikirundi ninde
nitwa Ndabakenga Gedeon
Ndabakenga murafite ikibazo mubaza umushiya nahe Eric Nsengimana canke abo urundi gwaruka gwitavye ivyo bikorwa
yego ikibazo ca mbere nuko numvise ngo hari ihuriro ry'ugwaruka muri rusangi nashaka kumenya ubwo gwaruka ruri Bujumbura ingene gwatowe ndo yavuze Afrika ni mu bihugu bimwe nzi byose bigize umubumbe wa Afrika canke koko abo bari mu iryo huriro batowe gute byagenze gute hanyuma abanoshimira yiyumvira icyo cyumviro kugira ngo barabe ingene Afurika yotera imbere cyane cyane iyo kugaruka na cyane cyane ko mbona ngo mu bintu bijyanye na politiki ugaruka usanga bikomerwa cyane rero nuko muri icyo gihe nawe biri uko tutigeze tubimenyesha cyangwa turamya n'inyigisho turabe n'ibintu bisunze umuntu ashaka kubwira ko umugambi uwo ari wo uteze kuba ufise plan d'action rero gushika ubu plan d'action sinzi ko uwo mutumire ava ayishikako canke isanzwe yari mu mbere zizodushikira kuko nabonye ari umugambi uzofata ikiringo sinavuga ko ari kirekire kuko mu 2030 sikera cane murakoze
e murakoze Gedeon reka tumijambo Eric ariko Eric ha madame Evelyne ajejwe afise amabanga akomeye ya komisere afise ico abunganira ashaka gucunganira mu kanya turagaruka kuri Emmanuel Bikorimana nawe nyine agira icavuze ku kibazo vya Gedeon nduga ku jambo Eric
murakoze cyane ego nkuko abivuze twese twabimenyesheje mu kiganiro cy'ubushitse ingene twatumiye abantu twaragidanshije turagira turahamagara abashyitsi bose bafite icyo bamaze kugira ngo dushobore gushyira izo ngufu hamwe muri Afurika dushike ku iterambere rirama kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2016 dutangaza ko iri huriro rizoba twaragize na lancement yere itariki 14 z'ukwezi kwa kane tumenyesha abarundi n'amakungu ko iri huriro rizoba ko abo kuyandikisha ikiringo kizohera mu itariki 15 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017 iri huriro ritekanijwe kuwa 21 gushika 25 z'ukwezi nyene turimwo rero kubijyanye no kubimenyesha nongera ndabyandika no kuri Facebook no ku masite yose atandukanye abumva n'amaradiyo menshi yarabivuze na televiziyo ya Katari gake kubimenyesha uburyo bwose bushoboka kugira bashobore kubimenya twari twabukoresheje nibaza ko atashoboye kubangira yari arapaje kumviriza amakuru sino byaravuzwe cyane kandi turagira turahimiriza abantu kwiyandikisha hanyuma icyo twisunze mu gutumira nk'uko yasanzwe wayivuze twashyizeho novuga ibibazo wishyura hanyuma iyo fomulere wikove tukayirumbika hanyuma niyo yashobora kuduha ko dushobora kugutumira cyangwa tudashobora kugutumira turabye ko dushaka gushyira ibyiyumviro by'abantu hamwe kugira ngo ibyiyumviro bizova muri ino nama bizoshobore gushyikira by'ukuri umuntu wese ahari nicyo gituma twagira selection kugira ngo dutumire abantu by'ukuri bazoshikane ibyiyumviro aho twifuza ko bishika kandi tugatumira abantu twisunze ko bagiye gufasha kugira ngo ibivuye muri ino nama bishobore kuba mu bihugu byabo cyangwa mu ntara zabo hanyuma nk'uko nari nabivuze kandi mu bushize twatumiye urwaruka rungana n'abajene bane n'umuadministrative umwe muri province nabo tukaba twaravuze ko twandikiye ministere ijejwe ministere dore iyo hagati kugira ngo nayo ibaze abaguverineri nabo bafatanye n'amashyirahamwe asanzwe ari mu ntara kugira ngo bashobore kugira gutumira kuturungikira abantu by'ukuri baje kugira icyo batera bataje kwicara mu nama cyangwa bataje kumviriza kandi nabamenyesha ko twishimira abaparticipatoire onse kuri izo kriteri do selection twashoboye gukoresha hanyuma ikitanye na plan d'action nacyo nk'uko yari karakivuga ibikorwa dusanzwe twarabitanguye kandi nivyo biri no mu matedere kuko twabiteguye nyine twifuza ko bizobandanya bigenda bose bari angaje ko dutegerezwa gukora dukuye amaboko mu munsi kandi dushyize hamwe kugira ngo dushobore kwishika ku ihangiro twihaye
negome mushana Emmanuel Bikorimana muri mu banyarwanda batatu bagize amahirwe yo kuba utogwa kugira ngo baze muri ubwo butumire mwebwe mwatowe gute murafise ishira hamwe rihanira ineza kugaruka vyagenze gute
ya mu byukuri cyo nabanza kuvuga no gushima umuyobozi wa Jap Africa namwe mwaduhaye ijambo kuri radio kugira ngo tuvuge ibyiyumviro byacu by'urubyiruko rwa Afurika umuryango wa Jap Africa hashize igihe kitari kinini cyane mumenye kandi kitari na gito kubw'intego zawo n'imigambi na visiyo na misiyo ufite navuga ngo ahubwo umujeni utawubamo cyangwa utawujyamo umunyafurika yaba atifuza iterambere rirambye rya Afurika no ku giti cye umuryango narawumenye ndangije kuwumenya ndawukunda kubw'intego zawo na misiyo ndangije kuwukunda nanjye mbona amalinki yo kuzatendinga inama nyafurika nk'uko n'abandi bagiye bayabona mu bihugu bitandukanye nanjye nanzura ko nzaza kugira ngo mfatikanyirize hamwe n'urubyiruko rwa Afurika kureba icyo twakora nk'urubyiruko nk'abajene nk'abantu bafite imbaraga kugira ngo tubashe kugera kuri Afurika yacu Afurika twifuza rero nabonye linke zo kwatendinga inama nanjye ndandiyarojistra nk'uko byagiye bikorwa binyuze muri protokole nziza ya komite de Jap d'Afrique nuko rero nanjye nashimitse nisanze muri iyi nama kandi byaranejeje cyane.
Ego Madame Evelyne batamuriza hari ikibazo cabajijwe na Gedeon kivuga ati ugwaruka gwatowe gute mwebwe ko mujejwe amabanga eka umubano n'imico muri iyo shirahamwe murashaka gutanga umuco w'ikuntu byagenze ugwaruka rwo mu Burundi rwagize uruhara muri gikoranire rungana iki rwatowe gute umushana Eric Nsengimana yabivuze ariko na Eric musubiye kumuha inyishu byo bari byiza cyane
ego murakoze ugwaruka rwo ngaha mu Burundi rwagiye rutogwa batoye babiri muri ya jape batora na babiri bo muri leta barungitse na gouvernement n'aba province bajya ba gouvernement barazi ibikorwa bakora kugira ngo baze kubiratira abandi n'abandi bashoboye kuva hanze bashoboye kubona ibikorwa mu Burundi biriko birakorwa kugira aba batore rero ni ukuvuga abajape batorwa n'abaprovensio kuko nibo baba bazi abari ku kizi ariko barakora kandi bafite ihangiro ryo gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye kuko no mu kuvuga umuntu ariko arabivugwa urashobora kubona icyo umuntu agamije hama abo bantu se yabo n'abandi nabo barungitswe n'abaguverineri cyangwa n'abandi bantu babona ko bafite gukora nabo batorwa nabo bandi mugabo abaprovensi bo kuva bajape bakabafasha kuraba uko abo bantu bakora by'ukuri kandi bafite ihangiro ryo gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Elia Nsengiyumva mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Frederic Ngundukiye.
Mwiriwe neza muri hegari Elia Nsengiyumva.
Nsengiyumva Elia mupfukana nk'abandi muri komine Muha bazara cha Bujumbo.
Ego murafite ikibazo murafite icyumviro.
Komine nziza cyane kuri icyo cyumviro bagize nashaka mbaze iki cyumviro kiti waba bihaye umukambi umeze gute ubumwe gushika mu 2025 ko mbona ugwaruka kwaba ukuze canke rutitse bafite ubukene butagira izina hari icyo babiyumviriye ku migwi yose ndeka mu kuhiganwa nta mugwi n'umwe ushobora kwitoka ati narenganijwe utubazo twanjye twasonye muve umuco murakoze kuzinyayumvira cyamera
ego me murakoze Elia Sengiyumva ndabasabe Eric ndabasabe mushikana he Eric muduhe umunuto mwe cyane gose kuri ico kibazo kugira ngo nabandi bashobe kucishura mudugwe ku jambo kibazo cha Elia Sengiyumva imigambi muri 2025
zimbere iki kugira ngo zikuri ubaruka rushobore kubona ko rugiye kogorora nk'uko twabitangaje ko gishyize gushyiraho ntiyegeranya afurika kigiye cy'iterambere no gufasha urwaruka muri afurika icyo cyo cyarahanahanywe ku ivyiyumviro hanyuma icyo baracemeza kugira ngo gishobore kuzofasha urwaruka twabanye ko ari ingirakamaro hanyuma nkabibutsa ko kimwe kigega cyise fond d'investissement de la jeunesse fige muri afurika ari ikigega gishyiriweho n'urwaruka ku buryo bw'urwaruka ata mahera azova hanze ngo aje gufasha muri icyo kigega kiretse abazabashimye kudushyigikira kugira abazatwakompanya ariko novuga ko ari intererano y'urwaruka rwa afurika kugira ngo afurika ishobore kuva ku mugabane w'ibihugu bikenye hanyuma icyo ni kimwe mu byo novuga bikomeye cyane twashoboye gushyikako kandi gishoboye kuja mu ngiro neza nk'uko twabyumvikanye kizoshobora gutuma dushyika ku iterambere gishobora gutuma tuva mu bukene tumawe turimwo gishobora gutuma turonka ubuzi butandukanye hanyuma ikivuganye ko nishe umutekano muke usanze urangwa mu bihugu bya afurika aho usanga ibihugu byinshi birangwa n'intambara muri Niger twararabiye hamwe ingene Boko Haram yahigejeje intambara turabira hamwe muri region de Grarake ingene intambara ziguma zikorakorana mu bihugu atari mu Burundi habari RDC abari muri mu Rwanda turarabira hamwe no mu bindi bihugu bindi uko intambara zagiye zikurakurana hanyuma turabona ko n'urwaruka rwagiye rubigiramwo uruhara rudasanzwe kugira ngo ruje kwitabira izo ngwano hanyuma turavuga tuti nk'urwaruka dutegerezwa gufata iya mbere mu bijanye n'ubwo dufise ivyo tuba turekarama tukabirekarama dukoresheje novuga imvugo iremesha kandi dukoresheje ubuhinga busanzwe butagira budashafuza canke se n'ubuhinga budashobora gutuma dushobora kuzana violence ivyo navyo nivyo basize imbere hanyuma aravuga bati amakungu twarabonye ko yivanga cane mu vya afurika na cane cane mu gufata ingingo mu gufatira ingingo ibihugu vya afurika kubera ko kenshi na kenshi usanga bitigenga ndavuga tuti niyo twamara gushyira hamwe ubwo buryo tugakomeza dutegerezwa kugira gushyiraho linye ishobora gufasha Union Africaine kugira ngo turonke umuryango w'ibihugu byiyunze kandi ukoresha uburyo novuga byinshi buvuye muri afurika butavuye muri Europe gutyo dushobore kushikako dushobore kugabanya ibintu bijyanye na ingerance y'abafaransa hanyuma twarabiye hamwe byinshi sinzi ko
reka ibibazo biraza nibaza ko muza gushobora kwinonosora neza ariko nagomba duhe n'ijambo kandi na Evelyne batamuriza atubwire niba iyo migambi ajape yishinze gushika imbere mu 2030 muzo bamaze kwirangura intamba myizi ishobora kuboneka nk'izihe madame Evelyne batamuriza
nibaza ko intamba atari nyinshi gose kuko biko turakora kugira ngo izo mpamba menye nabeze tugwanya kuri icyo kigazo cyuko imamba myizo hava ziboneka kandi turiko turashinga ikigega kuko gwaruka gwinshi burufise ingorane z'agashomeri nta kindi kibazo bafise umwe wese kuyagira ngo ndashomereye rero ko ajape yayiyumviriye kadushiriraho ikigega nibaza yuko hamwe ugwaruka twese twovyumva kumwe tukabona akamaro k'ico kigega tugakontribuwa nk'uko bikwiye kandi ataho turinze gusaba ngo atwime duce tucika intege nibaza ko impamba myiza izoba nk'uko tuzoba twarose ubuzi kandi turose ahantu dusaba imitata ari ikintu sinze kwifoteka tugasaba tugakora ibyo dushaka byose dushoboye nibaza ko impambamye atatari nyinshi kuko nizo turiko turagwanya nico kituma tukuma dukora ijoro n'umurango
ego be mushana Emmanuel bikora imana namwe ibintu mubona bimeze nk'imbogamizi eka inzitizi ikintu cyo tuma iyo migambi ya ajapishinze gushika imbere yo mu 2030 idashoboka izo nzitizi izo ngorane zo bari nkizi
bo bajya bavuga ari gari umugani w'igifaransa uvuga ngo l'union fait la force. Iyo abantu babashije kwishyira hamwe bagafata umugambi umwe bakawuhuriraho kandi umugambi utaganisha ku kibi kandi ari umugambi mwiza, uretse n'abantu ubwabo mu kwishyigikira n'Imana ikunda gushyigikira bene abo bantu bafite iryo yerekwa cyangwa iyo vizi yo gukorera hamwe muri koperative cyangwa yo kugira intego imwe. Mugani nk'uko mushiki wanjye amaze kubivuga, ntabwo intambamizo zaba ari nyinshi cyane, kereka urubyiruko rwo ubwarwo rwibereye intambamyo yo kutabyumva kimwe no kubihurizaho, nibo bashobora ubwabo kwibangamira bakaba intambamyo yo kutagera kuri ibyo bintu. Ikindi wenda cyaba intambamyo ariko ndatekereza cyane ko gishoboka kuko ndumva nta guverinoma cyangwa nta leta itakumva iyi viziyo y'urubyiruko muri buri gihugu cyose dukomekereje, kereka hari abahuye n'ibibazo wenda by'amapolitiki atandukanye y'ibihugu byabo atabumva vuba adashyigikira iyerekwa ryabo intamba mikaba kuko turi urubyiruko ariko dufite ibihugu bitandukanye kandi tugomba kugendera kuri rege maze rubirekeyiri z'ibihugu byacu n'amapolitiki n'amategeko. Intamba mikere kibonetse mu bihugu runaka mu bayobozi b'ibihugu runaka ntibumve viziyo y'urubyiruko ziba yakire vuba, aho wenda niho haba intamba, ariko ntekereza ko ari hake cyane n'ab'ibihugu bike cyane sinanabibona ukuntu bya ubuyobozi bwabyanga. Ariko ubundi nidushyira hamwe nk'uko tubitekereza nk'uko turimo turabiganiraho muri forumu, ni ukuri nta kizatuma tutagera ku cyo twifuza maze duhindure ubuzima bwacu n'ubw'Afurika muri rusange tugere kuri besi yacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumvira iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Charité muriwe neza.
Mwiriwe.
Mwitwa nde izina ry'ikirundi k'Ikinyarwanda Charité?
Nitwa Ndayikeze.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, tuga ku ijambo.
Ubwa mbere na mbere mbanze gushimira abarongoye AJAP. Turabonye ko gwaruko tatamba twirorera dufise abatwiyumvira. Rero intamba mu dufise ziki niho ko ariko barabivuga, ubukene nibwo butuma ngo gwaruka rubi ibikoresho by'abantu bose imigambi mibi cyangwa imigambi myiza.
Ego me Charité?
Ndashima kubona abo baraziyumviri, ariko iki amakenga dufite sayandi twama twumva ibintu by'urwaruka amashyirahamwe nyine ariko aravuka, ariko bikazaza bihera bigaherera Ibujumbura bikarangirira Ibujumbura. Wa mwana wa hariya mu misozi ruguru ntamenye na kimwe, bacumenga byose biherera mu gisagara hose umwana igihugu.
Murakoze Charité. Eric Seimana ya mushyana he Charité abaje kibazo gihambaye ndayikeza abaje kibazo gihambaye cyane rwose cy'ubukene. Ubukene nibwo butuma eka urwaruka rukoreshwa ibikorwa bigayitse, byaribonekeje kugwaruka nk'uko mwabivuze rwakoreshejwe mu bibazo bya politike. Ikintu ishyirahamwe ryanyu rikorera kora kugira ngo urwaruka ruve muri zone ryane za politike naho hari ubukene, ndabona ko muriko muratunganya ikigega, icyo ntikizobura icyo gifasha. Ikintu mukora kugira ngo urwaruka ntirujanwe n'ibya politike cyangwa imigambwe cyangwa intara, eka indyane zose zifatiye ku ibintu bidafatika byononye iyo ntara yose ya Afurika mu buseruko, cyane cyane by'amoko. Ikintu mukora kugira ngo ugwaruka gwumve ko bwijijukira iyo migambi mwashize imbere, imigambi twumva ko imeze neza kandi eka yingira kamaro, nikihe mukora muri iryo shyirahamwe kugira ngo ugwaruka rukure rwavavanuye n'inyifato twabonye zaranze ijya ntara yacu?
Ego, nuko dusanzwe mubizi mu ishyirahamwe ya Jap n'ishyirahamwe risanzwe ritegura n'abayobozi. Rero muri ibyo muze twihaye nk'ihangiro ni ukuhimiriza guhindura ibyiyumviro, guhindura n'imibereho y'umuntu uwo ari we wese na cyane cyane urwaruka, kugira dushobore kumenya uruhara rwacu aho tubaye, kugira dushobore kumenya icyo dukwiye gukora, kugira dushobore kumenya gutegura akazoza kacu ni iki. Hajya kenshi na kenshi twagiye tubona urwaruka rwinshi twagiye tuvugana usanga batazi icyo bari, usanga batazi akazoza kabo, usanga biyumvira ko uyu munsi atariye ejo azozira kutajya kandi. Ariko akibagira ko hari umugani w'ikirundi uvuga ngo buraca bugacana ayandi, na Bibiliya ikavuga ati umunsi wose ususa amagorwa yawe. Rero twebwe icyo dukora mu ishyirahamwe ya Jap turahimiriza, kandi nk'uko dusanga turi benshi turiko turakora igikorwa gikomeye cyane cyo guhimiriza urwaho kandi no guhindura ibyiyumviro kugira ngo tugire ibyiyumviro bikaze cyane byo guteza imbere urwaruka. Hanyuma ku kijyanye n'ibyo gutwarwa na politike n'ikindi, politike si ikibazo twebwe muri ya Jap, kubera ko mu byo twigisha turanahimiriza urwaruka kujya muri politike. Mugabo ukagira politike ukoresheje ubwenge ukabona ati ibyo ndiko ndakora nta kazoza kabi bifise, kubera ko nta muntu azoba perezida atagiye muri politike ari muri sosiyete sivile cyangwa se ngo perezida yigenge. Twararabiye hano turabona ko muri Afurika nta n'umuntu n'umwe yigenga cyangwa yatashe muri politike yigeze gutwara igihugu kimwe muri Afurika. Tuvuga tuti mugabo babe abapolitike responsable bagira politike, nimba bagize politike bagira politike by'ukuri zikura abajene mu bukene, zikura umugabane wa Afurika ku bukene, politike z'uburimyi, politike zishobora gushyira abantu hamwe, politike zitajyanisha zibe politike exemplaire au niveau de l'Afrique. Iyo rero bavuga politike kenshi barakoresha iryo jambo mu bintu bibi, ariko twege muntuze mu ishyirahamwe ya Jap turabona ko politike bivana na politiki yariyo. Umuntu akubwiye genda wica umuntu, iyo si politike n'ubukozi bw'ikibi. Umuntu akubwiye genda uture amabarabara, iyo si politike n'ubukozi bw'ikibi. Rero no mu byo tubahimiriza, turabahimiriza kuba abantu responsable no kuba abanye politike nyabo, bashobora kuba ba leader, bashobora kuba ejo ari abantu bakomeye bazaba barongoye bino bihugu, bafata ingingo pour l'intérêt supérieur de la nation.
Egome namwe Emmanuel Bikorimana, imigambi ishyirahamwe ya Jap imigambi ika itomoye kandi ifise akamaro kanini kugwaruka ika no ku gihugu cyose. Ikintu mubona boshimikira ko muri iryo shyirahamwe kugira ngo urwaruka rw'ubu ikarwaruke rutandukanye cyane rwose rwavavanuye n'imico twabonye mu ntara aho abantu bapfa cyane cyane amoko intara, ikintu iryo shyirahamwe ryoshimikira ko kugira ngo ibyo bintu bivavanurwe eka bive muri iryo ntara niki?
Murakoze cyane. Iki kimwe cyo mu bintu tugomba kwitaho no guha agaciro no kugira ubumwe, no kugira ubumwe hagati muri twe no mu bihugu bitandukanye bya Afurika, koko kugira ngo tugere kuri Afurika yacu yunze ubumwe twifuza, nuko tubanza kwimakaza ubumwe. Ubumwe bukaba icyo kintu tubanza gushyira imbere y'ibindi bintu ibyo aribyo byose dutekereza, kuko baravuga ngo ababiri bishe umwe. Ikibazo cy'ubukene cyangwa ubushomeri urubyiruko rwa Afurika rutaka buri munsi ntabwo bikwiye kuba indirimbo yacu ya buri munsi, kuko ndetse ndabona igihe kigiye kugera bigahinduka, kuko hamaze kuboneka urubyiruko rwisobanukiwe, ruzi icyo rushaka, rufite amuru patriotique yo gukunda ibihugu byabo, yo gukunda Afurika yacu. Rero ubumwe nibuba umusingi bugahabwa intebe, bugahabwa agaciro mu bihugu byose, tukaba umwe, tukagenderana inzira zo kugenda zigafunguka zikaboneka mu bihugu byose bya Afurika, tugahuza irangamuntu, mbega tukaba Afurika nyine yunze ubumwe, ku buryo uzajya ushaka kujya muri Zimbabwe, muri Gambia, muri Senegal ugiye gupartaja cyangwa gusharinga your experience with others bikakorohera, kuko iyo abantu bicaye bakaganira ku bibazo bitandukanye biba bibugarije mu buzima, hari igihe burya bahita kubibonamo n'ibisubizo ubwabo batarindiriye ko babona andi maboko. Nitwe makaza ubumwe, hakabaho n'inzira zo kugera kurubyiruko rugenzi rwacu kugira du sharing our experience mbona nje ibintu byose bishobora kujya mu buryo kandi leta amaguverinoma yacu nibo bafatanya bikorwa ba mbere biza dukeneye kugira ngo tubashe kugera ku cyo dushaka
Eveline batamuriza ikintu kimeze nk'ubutumwa ugaruka gwagize uruhara muri iyo koraniro gushikiriza urundi gwaruka haba mu Burundi cyane mu bindi bihugu bavuyemo ni nkibihe murabona ko mufise imigambi ikomeye cyane gose haba gutsimbataza demokarasi haba kwigwana ko haba ikakuhimiriza abategetsi kugira ngo biteho cyane gose gwaruka ubutumwa mu ha abakiri bato batashoboye kuja muri iyo koraniro ni nk'ubu
tamwe no kuraniro mbere n'ukwegera bakaza abavugana n'abandi bakaba kwitsinga baganira n'abababwira gusambura igihugu kuko gisambutse tuzokwamana muri bwa bukene kandi twebwe nyine bakoresheje amaduhajije gukenda kandi baduha amahera makeya ariko nk'uko twabasabye tugasaba abajene bose gutanga amafaranga ibihumbi bitanu kugira ngo badushireho ikigega natwe dushobore kuva muri ubwo bukene ntibabyumve tena bapartaja ko bose bashobora kubyumva dushobora kubyumva kumwe Afurika yose tukayumva kumwe tukagura icyo kigega kugira ngo twose tuze turahaniranira imigambi dushatse gushora ikintu Tanzania bikatworohera dushatse gushora ibintu muri Gambi bikatworohera ariko tugasaba ko n'amareta bogenda guhimiriza amareta barimo nabo bagira icyo babafashije kugira ngo batwugururire imbibe twebwe ugwaruka ku bintu bitugora byose kubyizira abidukuriye mu ibarabara jeunesse baduha ijambo babone ko twe dufite natwe imigambi dushobora gushikana mu gihugu kandi dufite guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu turimo kuko twebwe nyene jeunesse twe dushoboye nitwe tugifite ingufu zo kurwanira igihugu dufite
tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ya Amerika turi kumwe na Fabien Fabien mwiriwe neza Fabien izina ry'ikirundi ninde izina ryawe ry'ikirundi ry'ikinyarwanda niri
mvuye kure
mvuye kure muri hehe muri hehe gamvuye kure muri hehe
ndi mu gitaramo cyawe
ego murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
okay kirapo na grand anze mbaze umukumire
ego
none ibyo si amere kifite icyaro he
ego
cyane gato nagira mbaze none mu gutora ubwo gwaruka abahetse bagashika no ruguru mu misozi ko mbona ino ruguru usanga no gwaruka wosendera intara yose usanga umuntu n'umwe biba yitashye iryo koraniro
ego murakoze kuri ibyo bibazo mvuye kure murasi ikindi kibazo
ego nagira ntere intege yo gwaruka ko mu Rwanda biyumvire gushika ngaha mu iryo koraniro ugwaruka nago rutegeze kubona ko rufite ikibanza hagati yago mu gufata ingingo ziba ziriko ziraba mu gihugu murakoze
murakoze mvuye kuri Fabien reka ikibazo cya kabiri ni ikibazo kisani cyatoye inyishu ukuntu batoye ugwaruka go hagati mu gihugu ariko nagomba mwishu ikibazo abajije cerekeye aho icyicaro kiri mu muhe icyo cyimubiro iyo nkuru Erika
yo mona iki cyara gukoresha jafikiri ibujumbura mu gihosha atene umubano hanyuma kuri cyo ko ya bajije kiratandukanye n'ibindi babajije ko twatu dushika mu misozi ko twatu watu bari muri province cyangwa mu misozi kumalisa de presence nabonye n'abantu bapa mu irango barimo kandi mu irango kuri centre ya Kayanza ni mu misozi ni muri ni community ya Perokire nabonye n'abavuye mishiha mana bavuye mwiruzi si kuri santre n'ahantu mu misozi
ego be mushya nahe Emmanuel Bikorimana migambe mufise nimwasubira mu Rwanda hari amashyirahamwe y'abakiri bato mushora ku menyesha nabo nyene ko hariho ishyirahamwe ikarifise intumbero yo gukorana n'abakiri bato bose muri Afurika kugira ngo bagire abanywanyi benshi muri iryo shyirahamwe
yego rwose murakoze u Rwanda ni igihugu gifite urubyiruko rwinshi umubare wacu urubyiruko mu Rwanda ni umubare uri hejuru cyane kandi dufite sisteme nziza cyane yo gukorera mu matsinda n'amakoperative nibyo navugaga ngo l'union fait la force hariho gahunda yo n'ubundi mu Rwanda asanzwe hari andi mashyirahamwe
menshi cyane kandi meza ndetse agirira n'urubyiruko umumaro. Hariho uburyo bwo kurema amakoperative ku buryo bigenda bigabanya ndetse n'ikibazo cy'ubushomeri, kuko biragoye ko wajya gusaba inkunga uri umwe ku giti cyawe uvuge ngo ngiye gukomanga muri minisiteri wenda ifite mu nshingano de la jeunesse ngo mfite proje wenda miliyoni 30. Biragoye kugira ngo wowe ubwawe ubone finansimo cyangwa sponsorship, ariko nimwishyira hamwe muri 30 muri abajene batandukanye bahuje umugambi bari kwerekana n'ibyo bagiye gukora n'umumaro bizagira cyangwa ese bizatanga kuri komunote y'abandi bajene bagenzi banyu en general. Ibyo leta ibyumva vuba cyane, wenda ndavuga kuri kote y'igihugu cyacu cyangwa igihugu cyanjye. Hariho amakoperative menshi cyane cyangwa amasosiyasiyo y'urubyiruko kandi nayo azakorana na JAPE. Ndatekereza ko nkurikije uko nzi abajene b'u Rwanda, wenda by'umwihariko nta mujene ni bakeya cyane batashyigikira ajape, kuko ubona urubyiruko rw'u Rwanda narwo rufite progresi ikomeye mu muvuduko w'iterambere no guharanira Afurika yunze ubumwe, ku buryo nta kibazo mfite ko urubyiruko rw'u Rwanda ruzagorana mu kumva iyo vizije, bariteguye.
Madame Eveline Batamuriza, mwavuze ukuntu abakiri bato bagiye baratorokanywa mu ntara zitandukanye, ariko tugarutse ku kibazo cya Mvuye kure Fabien, nashaka mutubwiye niba mufite imigambi ko mujejwe amabanga yerekeye cyane cyane mu gisata cyerekeye imico n'umubano, murafise indi migambi yo gushikira abakiri bato turetse mu ntara gusa ika no ku misozi no ku bice bya kure by'igihugu?
Murashaka kunsubiramo akabazo gato?
Ndiko ndababaza niba mwaratubwiye ko mu gutora abakiri bato mwagiye mu ntara zitandukanye mwakoranye n'abategetsi bakababwira abakiri bato bafite uruhare ruhambaye cyane rwose mu migambi y'iterambere, ariko ikibazo cyamvuye kure Fabien arabaza niba hariho mwarashoboye gushika mu misozi ka mu turere twa kure hagati nko mu gihugu, imigambi mwaba mufite kugira ngo naho mwagize uruhare ruhambaye cyane rwose mu kumenyesha abakiri bato hariho abatari bake batashoboye kubyumva, mwarakoresheje ubuhinga bukomeye Facebook n'ibindi byose, ariko uko ibibazo biza niko tubona ko hariho abatamenyesha cyane uruhare rw'iryo shyirahamwe, imigambi mwaba mufite ni kugira ngo rimenyekane cyane rwose mu ntara zose mu misozi yose ka mu turere twa kure mu gihugu hagati?
Jembo nmenga umugambi wa mbere no yenyene twatanguye ko kusansibiriza duhamagara ibihugu byose dukoreramo bikaza kwitaba amanama ngaha mu gihugu cacu. Hama icyo kibazo cyuko tubabo mu ntara mu misozi kure badashobora kuba babimenya, barabimenya kuko ku komine hariko uyitwara, no kuvuga dukorera mu Burundi bwose turafise abakonvensiyo, turafise abakomine gushika ku mazone n'abo hasi barahari mu mitumba. Abo bashane baba bavuga ko batabimenya mu Burundi, uretse no mu Burundi ni muri Afurika yose turafise ingorane ya tekinike, ni kuvuga nta communication entre yacu, ni kuvuga umujene w'ubu umubwiye visita masite ntashobora kuzumva, ajape turafise site yacu, turakoresha Facebook, nta kintu na kimwe tudakoresha muri communication. Uwo muntu avuga yuko atarashobora kubyumva, kandi dukoresha abantu dufite abamambure gushika ku mitumba hasi, birangoye. Ahubwo ndamuhamagaye ko uyu munsi agire wakajya ko kubyumva kugira ngo nawe aze yifadikanye nacu. Nimero yanjye ya telefone ndayitanga, abuze uwabaza muri aho hantu aherereye, nuko yashobora kutubaza n'amasite yose ndayamuha yacu.
Murakoze. Reka tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Gabi, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza mutamu.
Mwiriwe neza. Izina ry'ikirundi ni nde?
Ni Nzoyisaba.
Nzoyisaba. Muherereye hehe?
Ibujumbura.
Ibujumbura. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Duga ku ijambo.
Yego, ndafite ikibazo ngomba kubaza uwo mukuru w'iryo shyirahamwe.
Yego.
Bo, ubwa mbere ndahaye karibu abavandimwe baturutse mu bihugu bitandukanye.
Yego.
Bakazi bari isanze mu gihugu cy'u Burundi cy'amatanuhuke. Hama ikibazo nagomba mbaje, twabonye kugwaruka kenshi na kenshi ruhendwa, tugahendwa tukaza mu bintu bitaruhanye rimwe na rimwe ugasanga turiko twisuka mu bya politike ibyo twabibonye ngaha mu Burundi aho ibintu byatuma abantu bagaturirwa ibyo byose ni ukuvuga ko urwaruka nirwo rwabigiramo uruhara mu kubikora none ni giki iyo bari karakora baba bari karakora kugira ngo urwaruka rusa agasima nkako ko gukurikira gukora ikibi aho gukurikira gukora ikiza guteza imbere no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu ni giki baba bari karategekanya kugira ngo urwaruka nizo twarabibonye muri 2015 kugira ngo urwaruka nizo subire kwisuka mu bintu bitagira ikimaze ni giki baba bari karakora kugira ngo urwaruka rujye ku murongo reka mbere guteza imbere mu buryo bwose bushoboka
murakoze Eric Seyman
cyane kuri icyo kibazo nk'uko dusanzwe tuko turabikora mbere no mu gisagara cya Bujumbura cyane twanabikoze kugira ngo urwaruka rusubire hamwe runywane tubandanye twigisha inyigisho zijyanye no kohimiriza urwaruka kumenya icyo rujejwe kumenya ko ariko katota k'igihugu cyago kandi rufite icyo rushobora gutera mu iterambere hanyuma ikindi nacyo kenshi ubwo rwaruka usanga rukoreshwa muri ibyo usanga rwaruka rudafite akazi usanga rwaruka ari abanyeshuri batabona ejo habo ugasanga abandi nabo bahejeje amashuri nabo nyine batabona ejo habo badashaka gushyira mu ngiro ibyo bize ariko bashaka kujya batarushe nabo turi abahimiriza mu ishyirahamwe ya JAP kugira ngo bashobore kwiyunga n'abandi dushobore kugira ingufu hamwe nabo ni na no muri iyo ntumbero mbona icyo kigega twiyumviriye kugishyiraho kugira ngo gishobore guha akazi abantu kuko turifuza ko kizogira kizo benefisi abantu batari bakeya kimaze gutangura ibyo nabyo bikazotuma usanga hata muntu w'umunyepolitiki uyu ashobora gukoresha muri ibi cyangwa biriya nk'uko yishaka nk'uko mwabibonye yabivuze muri 2015 abari bafite ubuzi babananije bari ku kazi nta muntu n'umwe yigeze ahagarika imirimo ngo hari imigumuko ngo hari iki bagumye bagerageza guproteja akazi kabo abadandaza atuguruye mu gitondo ku mugoroba yaba yuguruye rero nibyo turiko turagerageza gushyira urwaruka ku gipi kugira ngo abo bose barusanga mu ibarabara baruhenda barusanga ku marigara ayo marigara afutwe asubirizwe n'ibikorwa ntihagire umuntu asubira gutega amatwi bapesa nkuyoze na cyane cyane ko usanga ko abahejeje kubahenda bari bo baca bigira icyo bashaka baba bamaze kubishikako birababaje cyane nk'urwaruka
egome madame Evelyne Tamuriza mu kanya gatoye cyane rwose namwe kuri icyo kibazo cyabajijwe na Gabi ikibazo yavuze ko urwaruka mu ishyirahamwe ya JAP muri ko mukora iki kugira ngo urwaruka ku mpande zose ntiruje mu bibazo bya politiki aho rukoreshwa n'abanyapolitiki ugasanga rukora ibikorwa bidateza imbere igihugu
ikintu cya mbere turiko turakora ni uko turiko twuguruze byinshi aricyo kiriko kitugwaniriza urwaruka twebwe kuguma twicaye atacyo turiko turahereza amaboko na cyane cyane harya abapolitisi benshi badukwegera muri ibyo kubera bafatira ku bukene dufise n'uko atacyo dufite turiko turakora niyumvira ko waba uri umujene ufite akazi uri kurakora kumbe uri kudandariza ahantu runaka hama umuntu akakubwira ati turira aha kandi uzi ko ibyo wowe biza kuhahira ngo ubiturire kandi hari mu isi wawe rero icyo turiko turahimiriza ni uguhimiriza abajene bose bakitabira uwo mugambi w'icyo kigega kugira ngo twese turonke icyo dukora n'abadufatira ku bukene ntibazosubire kuronka icyo badufatirako
murakoze reka dene jambo Emmanuel Bikorimana nawe nyine agira icyo avuze muri rusange urwaruka rwoba ruja ku mabwiriza ya politike rukareka kwitaho iterambere ry'igihugu rukaruka batandukanya na ya migambi mufise muri ya JAP ikintu mworubarira niki
murakoze cyane ubundi urubyiruko nk'uko turi abantu bafite imbaraga izo mbaraga zacu umuntu azeterimina mu buryo butandukanye hari imbaraga ziri fizike ariko tuba twashobora kwiruka tutakiri abasaza tukashobora izindi mbaraga dufite n'iz'ibitekerezo byiza batekereza neza izindi mbaraga dufite turusha n'abandi bantu benshi baturusha mu myaka ni uko tugifite ejo hazaza harehare kandi hashobora kuba heza twahisemo ko haba heza hashobora no kuba habi twahisemo ko haba habi cyangwa ushobora kurangira vuba twari byo twahisemo. Ubundi ntabwo urubyiruko kubwibyo byiza byose birutatse cyangwa bimeze na nous ne sommes pas les instruments de la politique. Tugomba kuba les acteurs, tugomba kuba abakteri ba politique n'itube esirima. Kuko politique zitari nziza cyangwa mbi, bifite imbaraga z'urubyiruko, kuko abazi ko ibyo bagiye kubatuma cyangwa bagiye kubakoresha bo batabishobora ku bw'igihe, ku bw'imyaka, bagafite imbaraga z'urubyiruko bagashaka kurikoresha amakosa bashingiye wenda cyangwa babonye moteri y'uko urubyiruko rukennye, bazana nk'amafaranga ati tugiye kubaha amafaranga angana gutya, nimugende mukore ibi, mugende mumuhindure bino, mugende mwice, mugende mukore amakosa runaka, ugasanga bafatiranije n'ubukene bwabo. Ariko kimwe mu bintu bizadufasha gutera imbere no kugera ku byo twifuza no kuba bamwe muri twe badakomeza kuba esima de la politique, nuko tugomba no guhindura imyumvire. Ikintu cya changement de mentalite, hari imyumvire usanga yagiye umurambabarira iranga Abanyafurika cyangwa igenda iturangana n'ubu buri munsi, ku buryo abantu bakimeze nk'aho bari muri colonisation mu mitwe yabo, batarabasha guhinduka ngo bamenye ko twavuye mu bukoloni. Usanga ibintu byose babikora bacunze gusabiriza, bacunze ko ukumva ko ubwawe ntacyo wakwiha, ukumva ko ntacyo wakwigezaho, ukumva ko ntacyo wakwimarira. Nyamara Imana yo yaremye umuntu wese yamuhaye ubushobozi bwo kubasha kugira icyo yigezaho ubwe atadepanze ku wundi. Igihe rero natwe tuzagera no ku rwego rwo gutekereza ko ari cyo twakugezaho, nta wundi dukomanze cyangwa nta wundi dusabirije, tugakoresha ubwenge bwacu n'izo mbaraga zacu Imana yaturemanye, ni ukuri ibintu byose bishobora guhinduka tukava mu bukoloni. Hari ubukoloni bwarangiye bw'uko wenda Abanyafurika batakikorera amatafari n'amabuye cyangwa batakibakamba bakambisha, ariko hari ukuntu bamwe muri bo bakiri abakoloni n'ubundi mu mitwe yabo no mu byiyumviro no mu bitekerezo byo gutekereza ko hari undi muntu wabakemurira ikibazo, kandi ariko twifitemo ibisubizo by'ibibazo tugenda duhura na byo mu buzima bwa buri munsi. Rero muri mu murongo umwe, ni uko icyo navuga gishobora kuba na moteri y'icyo ngicyo se changement de mentalite de solitaire d'Afrique, dushobora kugira kuri byinshi duhinduye imyumvire.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Urwaruka rurafise ibintu byinshi eka rushoboye, nkuko babyita mu Gifaransa potentialite, rurafise ibintu byinshi rushobora guhindura kandi rushobora gukora rukiteza imbere rugateza imbere n'igihugu. Reka ariko duhe ijambo kandi undi munywanyi radio hejuru ya Amerika, Fidele twagira yizo. Muri neza? Muri hehe ga Fidele twagira yizo? Sagara cya Bujumbura. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ego na cyumvira ubwa mbere hamana kabazo.
Ego.
Ego nagira banza shikirize kweri rwaruka bya turashoboye. Rwaruka bakwiye kumenya aho bari hose ko ukura amaboko mu mpundu tugakora tukaguma dusabiririza. Yaba ari imigambi na twese tugashaka kuyikorera. Ko ntacyo tunanira tugiye hamwe. Hama nagira mbaze na cyane cyane urongoye Isilamu ya Jab. Nyakuba bayereke se ngumugize. Bega kubera iki menga bitaho cyane cyane abana bo mu bisagara byesha kumenyana nabo mu interior bo nacu yabwiye cyane kumenga yabegera cyane nabo kagiye cyo bababwiye byesha ka ni uri ibintu ndarama kwandira bazabagira baje baraje no muri interior bakareka kuma mu bisagara cyane.
Murakoze Fidele twagira Yesu. Reka tumu ijambo Eric Singiman.
Ego ombo nkuko abivuze ni batafata kuri kira cyane ibikorwa bya JAP, naye araba kuri site arabona ko dukorera mu ntara cyane, ahubwo ngaha mu gisagara tutanguye kuhakorera ubu, ariko banashaka twatanguriye mu ntara ya Cankuzo, n'ubu batwari mu ntara za Rutana, Gitega, Muramvya n'ahandi. Nuvuga ko twebwe ntabwo dukorera mu gisagara kuko ibikorwa byacu ni ibikorwa bibonekera ruguru.
Begomeye Madame Evelyne Batamuriza, ni ikibazo twabajije cyane rwose. Nk'umushinga ntahe Fidele twagira Yezu yarabona ko sinzi ko ari bwa buhinga mwavuga bose batarashobora gushikira, ariko ni ikibazo kije gikurikira ibindi bibazo. Ko ibyo bibazo nk'ibyo bibandanye gutangazwa, ikindi kintu mugira kisumbirije ibintu byinshi cyane rwose muze gukora mu kumenyekanisha ishyirahamwe ya JAP n'ibikorwa byayo, ni iki?
Sindi kene tugira nuko twebwe nyene twishikira turazibujumbura tugashika ku mitumba kugirisha manama mu ma province yose.
Ego me murakoze madame Evelyn Batamuriza tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jules. Jules mwiriwe neza?
Ego ndabumva ndabaye na mwiriwe.
Mwiriwe neza izina gikirundi ninde?
Ego moneho no gushimira umukuru wa JAP yashoboye kwiyumvira icyo cyumviro cyiza cyo guhuza urwaruka rutandukanye rwo muri Afurika. Hanyuma nkagira nicyo nagira ndamusabe yuko yobandanya iyo ntumbero yari yafashe nkuko benshi babisabye burya mu gihugu hagati ugaruka rwinshi nureza ngo rumenye ivyo bishwa birakogwa. Hanyuma asaba abanyarwanda babibonye I Burundi uko butekanye bagende basikane nawe iyo message bavuga u Burundi uko babubonye aba Nigeria aba Ugande bose bavuga u Burundi ko babonye ko ari amahoro. Rakoze imani bahezagira.
Ego Jules ntwatubwiye aho muri hehe?
Ah turi bujumbura mu Burundi.
Izina ry'ikirundi witwa nde?
Witwa Jules.
Ego. Reka duhe ijambo rero, reka duhe ijambo Moshyanahe Emmanuel Bikorimana. Ikintu mubona cyumvira mushikiriza cerekeye cyane cyane ukuntu byo shyira mu byomenyekana hose haba mu Burundi mu ntazi tandukanye murafite ikindi cyumviro kitashikirijwe n'abashya na Eric Segimana na Evelyn Batamuriza. Hariho ajap ni ishyirahamwe ryashoboye gukoresha ubuhinga bwose bwa none haba Facebook haba ubundi buhinga ku amaradiyo eka basite bibanza byandikirwa ko amakuru kugira ngo rimenyekane ariko ibibazo birabandanya byerekana ko hariho abarundi benshi batarashikira ubwo buhinga. Ikindi kintu mwibaza ko nk'abatarashikira ubwo buhinga bwa internet canke Facebook bo gukoresha ikintu icimvire mutanga kugira ngo iyo shyira muri menyekane mu gihugu cyose nabo bantu badafise ubwo buhinga bashobora kurimenya niki?
Oh ya murakoze cyane ku message kompa. Icyo okay inzira yakoreshejwe ubundi bintu bijyanye na technology bisana byo naho bitaratera imbere cyane muri regio dutuyemo bigiye bitandukanye. Hano nka umujene uri Bujumbura ashobora kuba atandukanye n'umujene uri hehe se uri Cibitoke wenda n'urugero kuko umujene uri Bujumbura ashobora kuba afite telefone nziza ashobora kureberaho amakuru akamenya ibiri gusurikira kuri internet cyo ari byo mpereyeho n'abasaba urubyiruko ruba mu buzima bwo mu mijyi rube sharp twitamire communication cyane tuyihema agaciro kuko burya komunikasiyo niyo nzira hari bo rimwe na rimwe zivuge tugenda tuvuga ngo dufite ubushomeri twabuze akazi ariko hari n'igihe ugiye kureba muri cause de chômage ushobora gusangamo no kutubaha komunikasiyo nabyo ari ikibazo nabyo birimo. Nabo bajene bavuga bari mu mijyi hari igihe ibyo baba bahugiyeho cyane usanga atari birimo opportunite zabo bibereye kuri Facebook bari kureba amafoto y'abambaye ubusa bibereye kuri WhatsApp bari kwandikirana ama message adafite umumaro igihe hari ahantu yafirika akaba yahabona n'abandi y'akazi akavuga akaba yahabona scholarship uburyo yiga ku buntu ariko ugasanga ibyo bari kubikikira mbere yuko rero ngera kuri point y'ukuntu ubutumwa bwa ajapu bwagira no kubadafite interineti ahubwo nabanza no kugira inama abafite interineti
bose bayikoreshe uko bishobotse ariko reka duhe n'ijambo rya nyuma Moshyanahe Eric Nsengimana agire icate akamumotera urwaruka ku isi yose cyane cyane urwaruka rwitavye n'ivyo bikorwa nakahe amasegonda 30.
Murakoze cyane sinotera kamugwaruka nabanje gutera n'abadukuriye no kuvuga amareta abasanzwe bayoboye ibyo bihugu. Icyo nabwira abayoboye ibihugu ni uko tworohereza urwaruka rwitabye kano kamo kugira ngo rushobore gushyira mu ngiro ibyo rwise hanyuma kandi bakabafata mu mugongo. hanyuma nabo ibiberekeye tuzobishikiriza ofisiyere hanyuma ushire mu ngiro.
Egomeye mushya ntahe
icyo notekerera abitabye iri koraniro nabo
nashaka gushimira mushya nahe ndabona akanya katujanye Eric Nsengimana mwakoze cyane rwose kukanya mwatwe tuganire. Turashimiye na Evelyne Batamuriza, turagushimiye nawe Emmanuel Bikoimana, mwakoze cyane kuba mwitavye ikiganiro. Turashimiye abanywanyi muri Radio Ijwi ya Amerika bateye akamo bagashikiriza ivyiyumviro vyabo n'ibibazo vyabo. Turashimiye Ingenieur Suleiman na Fatou Kalala yegeranije ikiganiro. Mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.